Iyi mumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matwiga ni uvijiju gya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi genekerezo gya 18 z'ukwezi kwa ndwi muri 2017. Muri studio ya 18 y'ijuru gya Amerika muri kumwe na Joy Diane nahazwe indongo y'ibiganiro by'uno mwanya.
Abana rugo babiri ntiturandikwa mugabo rero ndacyari n'ikibazo cyo twakwandikwa kubera bose bamfitiye abantu. Kandi nandikwa n'umugore umwe, uwo wundi abo bana banje acabashirahe. Agumye aho muhira ntibo cyabavuga ngo ndacyamutahiye. Agiye iwabo naho yogena njani abo bana banje kubatumbirayo.
Uyu ni umwe mu bagabo mu ntara ya Bubanza bubatse n'abagore barenga umwe. Avuga ko ikibazo cyo gucagura umwe arugumamwo nkuko amategeko mashasha bisaba mu Burundi ari ubupfindo kuri bo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe nyakwigendera Nelson Mandela yahoze aramutswe igihugu cya Afrika y'Epfo, akaba yarabaye n'umuhuza matati y'Abarundi muri kahise. Abanyepolitike b'Abarundi barasaba kwiragiye abasigiye ryokoregwa ko kugira ngo amatati ari mu Burundi ahe batorego umuti. Muraza kubyumva. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye kugaruka ko muri make mbanze ndababwire ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abapatiri babiri bo muri diyoseze ya Beni Butembo banyurujwe n'abarwanyi bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira ryo ku wa mbere. Ivyo vyatangajwe na Paluku Sikuli, musenyeri wa karere ka Beni Butembo, musitanteri wako karere ka Beni Amisa Kalonda yemeje inyuruzwa ryabo bapatiri babiri, akamenyesha ko banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Havuga kandi ko inteko zijeje umutekano ziriko zirabarondera. Mumenya ko kunyuruza abantu ari ibintu bisa nk'ivyabaye indanse aho mu karere ka Beni Butembo. Leta z'umwe za Amerika zikeneye abakozi benshi baturuka mu mahanga kugira ngo amashirahamwe amwamwe ashobore kubandanya gukora. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika kuri no wa mbere. Ubushikiranganji bujeje umutekano hagati mu gihugu bwatangaje ko bugiye gusohora impapuro z'ingenzi bita visa zo mu murwi H2B zihabwa abakozi baza gukora aha muri Amerika atari abanyamerika zishika ku 15,000, ziyongera ku zari zitegekanije gutanga. Ivyo ngo ni kugira amashirahamwe yashobore kuronka abakozi batari mu gisata c'uburimyi mu kiringo kitarenze amezi atandatu, bari mu gisata c'uburimyi mu ntunge mu kiringo kitarenze amezi atandatu imbere y'uko itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 zigera. Mu gihe leta irongowe na perezida Donald Trump yamye ishira imbere umugambi wo guha akazi abanyagihugu bayo imbere y'abandi, umuvugizi muri ubwo bushikiranganji yavuze ko abo bakozi batongerejwe bishobora kugira ingaruka mbi ku mashamwe ya Amerika. Umugambi wo kuronsa impapuro z'ingenzi abakozi baza gukora by'agategekanyo muri Amerika wakira abantu batarenga 65,000, amashamwe asabwa kuzobanza kwerekana ko atabakozi bariho b'abanyamerika bashoboye gukora ku kazi imbere y'uko yemererwa gutanga akazi kwa nyamahanga. Intumwa idasanzwe ishamwe mpuzamakungu ONU muri Iraq, Jan Kubis, yatangaje ko arajishinga n'ibitero vyo kwihora kwa nyagihugu baba muri Mosul bikekwa kwa divya barwanyi b'umuhari wa leta ya Kiislam. Ivyo ni nyuma yaho ico gisagara cigaruriwe n'abasirikare ba leta. Kubis yatangaje kuri no wa mbere ko hari icuka co kwihora mu kivunga ku miryango yikekwa ko yakoranye n'abarwanyi ba leta ya Kiislam. Avuga ko iyo miryango iri kirakwa ivyabo yongera ifatirwa n'izindi ngingo ngo zagahotoro. Radijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo www.radio.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe hamakungu ariko arahimbaza umunsi wahariwe umuhisi Nelson Mandela yahoze yaramutswaye igihugu ca Afrika y'Epfo akaba yarabaye n'umuhuza matati y'abarundi muri kahise uruhara rero rwa Nelson Mandela mu biganiro vy'abarundi vyashikanye Burundi ku masezerano y'Arusha ngo rutegereza kubera isomo umugwi w'umuhuza wa kino gihe mu gutatura matati ya politika avugwa mu Burundi ivyo bikavugwa na Gerard Nduwayo mudasigana w'umugambwe Iprona yari no mu mugwi wa Rujeje gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha yo mwaka 2000 reka tumutega amatwi kuri mikuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka
kugacu rero tubona ko umushinga ntahe Mandela yabaye umuhuza ku mpande zari zifise ibyo zitumbikana ko mu bya politike mu by'umutekano n'ibindi mbere abo muhuza mu bihe bigoye kuko benshi ntibumvikana ibibazo byari bimaze imyaka n'iyindi benshi ntibabibona kumwe ariko ukugene yakora ukugene yumviriza bamwe nabandi ukugene cyane cyane yasaba n'impanuro mu bandi bategetsi bo muri aka karere byatumye ashira imbere ineza y'igihugu hanyuma amasezerano y'amahoro ya Arusha aza nk'amasezerano atuma abarundi basubira gusubiza hamwe na cyane cyane bagashinga ingingo ntabanduka ku bibazo byari biteye amakenga nk'ibibazo by'umutekano ibibazo byo kumenya ukuri gusubiza hamwe no kurekuriranira ibibazo byo gusubiza abantu muzabo abahunze bagaruka mu gihugu twibaza yuko Mandela yashinze umushinge w'amahoro muri iki gihugu na cyane cyane agatuma haba izo ngingo zatumye u Burundi busubira kuvuka bwa kabiri.
Inyifato ya Mandela mubona wubu mushinge mubona abarongo ibigari n'umunsi bo bifatirako
kubwacu bo bifatirako ni ukuvuga inyifato y'abahuza bategerezwa kumviriza hanyuma bagashishoza hanyuma bagatuma ineza y'igihugu ariyo ije imbere hako haja imbere ineza ya bamwe bamwe canke inyungu za bamwe bamwe
yari Gerard Nduwayo mudasigana w'umugambwe Iprona yari no mu mugwi wa Rujeje gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Arusha mu mwaka w'2000 yashitswe ko ahanini kubera umuhisi Nelson Mandela ijwi rya Amerika rero ryashatse kumenya kandi ico no munsi ubwiye izindi mpande za politike co kimwe n'abanyagihugu muri rusange bibujumbura muraza gushobora kuvyumva makuru yacu ari imbere ariko twobabwira ko Nelson Mandela kimwe mu vyo yari yarasavye abarundi ari gufata kazo za kabo muminwe reka dusubire kumwumviriza muri rino jugiwe igihe ariko avuga ayerekeza ahanini kubaramutswa ico gihugu mu 2000
President Boyoyo Vice President Damitian Ndayizeye
Now it is up to the leadership and the people of Burundi to build a future of peace and security for themselves and future generations
Nuko yari Nelson Mandela yahujije abarundi cuno munsi babwiye murashaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com ni mukanya isase duca dusubira tukabashikiriza makuru yo mu ntara Naina yabice ku masonga nkitangura abagabo bubatse n'abagore barenga umwe muri commune ya Bubanza n'intara ya Bubanza barafise ikibazo gikomeye cyo kumenya ingene bazobandanya barera abana mu gihe bosezerana imbere y'amategeko n'umufasoni umwe nk'uko babisabwa ivyo biri mu bibandanya kubabera intambamyi yo kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu ribasaba gucagura umwe muri babiri reka tubaze umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza ivyinshi kwino nkuru
Abagabo bafise abagore barenga umwe ku mutumba gahongore wa komine Bubanza bavuga ko bikibagoye kwiyandikisha n'umugore umwe imbere y'amategeko nk'uko bisabwa ahanini ikibazo gihagaze kubana Bizimana Micheli numwe mu bagabo bafise abagore babiri ku mutumba Gahongore.
Abana rugo babiri ntiturandikwa mugabo rero ndacari n'ikibazo cyo kwandikwa kubera bose bamfitiye abana. None nandikwa n'umugore umwe uwo wundi abo bana banje acabashira he. Agumye aho muhira ntibocha bavuga ngo ndacamutahira. Agiye wabo naho yogena njani abo bana banje kubatungirayo.
Aha tukibutsa ko n'amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko abana baregwa na se. Kubw'ivyo bamwe mu bagabo bavuga ko kuvavanura n'umugore bafitaniye abana bidakunda. Uyu mugabo afatira ku bucuti bw'ibirezo by'abana buguma bubahuza.
Ubucuti bw'umugore wabyaye ko abo bana bari impande zawe bugumamwo. Bugumamwo ntiwigera ubukura kabisa. Nende kutoreka kubasumira. Ubise umugore kw'abana akaba atari kundi mugabo araho. Kubera abo bana uramukenera. Urumba atakukubaza aransi y'abana nawe ukavuga ati gumaho.
Abagore babiri basangiye umugabo umwe nabone bafise ingorane yo kurera abana batari kumwe na se. Akarorero Nicimpaye Bugenia afise abana batatu umukuru akagira imyaka 5.
Tufise kibazo cy'abana kubera baragoye gose kuko ntisimuri bubajane kure yase ntibajane wanyu kuri kundi. Ujyana uwo nyene mutonyo barakurikirana akajya niwe bagasigira mukase ngo bikunde iyo bashobora kuko jewe musanzwe nogenda nkicara mugawa kubera ubugo bw'abana ntibikunda kuko sindi bubate cyangwa ngo ndabajane. Choni kibaho mwanyeretse aho ndabarerera ngaho hafi yiwe ndabishoboye kubarera.
Eka n'uyu basangiye umugabo Shimira Imana Domitira asanzwe ari umugore mukuru avuga ko abana biwe batatu umuto afise imyaka 7 atobasigira se ngo bemere.
Aho rero bica bivana nawe abona yuko yozosigara nabo bahungu biwe batatu kabahereza iyo moto bica bivana n'icyumvira afise ariko ntari karashobora kubarera kuko barakaze n'uyu mugenzanje ntabo yorera nyabahungu banje barakanura simpumye.
Ivyo biri mu bikwega injyane mu miryango nkuko bivugwa n'abajeje intwaro. Musitanteri wa Komine Bubanza François Kazovio asaba leta kuraba uko bitunganya gushasha.
Uriyo twe twafise ibibazo twavuga ko mbere leta yo dufasha kuko abo bana bacava hasi nyina kacava hasi na wa muntu avuga akagomba kwandikisha akacagira ingorane mu rugo kubera kuko uri kurodegwa n'abantu bakuze uri umwe kumugore n'umuntu yabako afise abana bato bato cyusanga no nyina tamahora afise. Byiza rero ico mbona je mbona yuko hanini bo kwandikwa n'umugore mukuru kuko nubunda abagore aba yaramaze kubaza nabo bana babari guyiwe uvicho tuma yanga kwandikwa n'umugore mukuru kuko nivyo mbona kuvyo bavyiza.
Bamwe mu bakenyezi babona ko ari guhohotera agateka kabo. Niji Mbere Silvia ari mushira hamwe dushigikirane.
Twega abakenyezi turaciyeweza tukabona yuko atari ico cuko umuntu w'umugabo yoza aravuga nta ngo nzandikwa n'uwo nkeneye. Azanye umugore bakabyarana imbyaro 5 akacagenda kazana ubundi mugore bakacabandikirwa iyo bageze mu butegetsi rero ukatusanga wa mugore yanditswe muri commune ni wagiye imbere. Ariko umugore mukuru ahafise abana ukatusanga tawe inyuma bayeho nabi ngo uzorera abo bana ngo bakwiziza imyaka ngo yo kuba hase ngo ukacuba hasengwa kacata kandi urugo abariwe yararukoreye ariwe yarutanguye rukacarushigaramwe umugore mutonya. Nibyo rero barakwiye kuraba abagabo biyumvira ibintu nk'ibyo oye nabone sibyo. Azanye umugore agira kabira kaca yihuta kuza kumwandikisha ngo leta ngo ivuganya ngo umuntu yandikwa n'uwashaje nico kintu sico.
Twibutse ko umukenyezi yubatse bidaciye mu mategeko atategeko rimukingira ariko harayakingira abana gusa. Mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Amerika murabimenyereye ko ku minsi yose ya kabiri nkano bango tubashamo ikiganiro cyo kumenya ica abanyedini batandukanye bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano. Uno munsi rero mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro adusura mu kiganiro aremesheje mu ntara ya Gitega aho yagarutse ku kibazo c'amasengero yubakwa ku misigiti yubakwa muri Antunga mu kibano hagati. Reka tumuhe mikro adusubire mu ico kiyago n'abatumire biwe.
Ego Diane nini nahazwe nkuko muhejeje kubishikiriza turi hano mu ntara ya Gitega tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umuryango w'abayisilamu hano mu ntara ya Gitega. Ndabanamukije Sheikh Saidi.
Mahoro cyane.
Ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano monhara ya Gitega ndabana mkijeneza pastor
mwaramuse
unomusi tukabatu gira tuganire kubijanye nukubaka ama sengero hafi yinzu zibamo abantu ngomu makartye kambere numu mitumba itanduka anye ili mugihugu dufati embera karurilo kaha monhara ya Gitega oho mubiwanza bitaribike hibone kezamo ama sengero menshi nimisigiti ili mumakomine atanduka anye agize inonara bamwe bari idoga ko harabavuza ugwamo mu gusenga bakabuza amahoro abandi bakabona yuko rimwe na rimwe hari gateka kabo kabagahonyanzwe rero turi hano muri studio kugira tuganire kuri ico kibazo n'aba bakozi b'Imana reka mpere kuri pasteur Jérôme murongoye ishengero Assemblies of God mutubwire kubijanye nibibanza vy'amashengero mufise hano mu ntara ya Gitega namwe murabona yuko bishobora kuba bigora abantu baba hafi y'ishengero ryanyu.
Ego hari gihe ushora gusanga abantu iyo bariko barasenga cyangwa bariko bararirimba ugasanga birashora kugora abantu baba bahegereye ariko rimwe na rimwe kenshi na kenshi mu mashengero barashora no kuraba ukuntu bashora gusenga cyangwa bagahimbaza bitarengeje urugero kugira ngo ntibishora ku tere ingorane ababa babegereye hari gushaka gusanga turi cyangwa dukorera cyangwa abandi bari cyangwa bakorera ahantu hegereye imihana ariko nimvura yuko nukwiga kubana neza nabo bantu baba bariko barasenga bariko barahimbaza kuko simisi yose abantu bashobora kubana ngo bakore ibisa ngo bakore ibintu byumvikana bumva kumwe ariko nimvura yuko rimwe na rimwe no koresha ikintu bitwa tolerance no kuvuga ngo kwihangana ku kintu kibo kiko kiraba kuko ntibasenga umuntu sose ngo asacange basenga ijoro ryose.
Cher Mosi mwebwe ama imisigiti turayibona mu ma quartier atandukanye ngaha mu gisagara cha Gitega mbe mwebwe hajya muri ko murahamagara abayisilamu banyu ngo baje gusenga ntibona ko rimwe rimwe harimo kurengera abantu mudasangiye kwizera iyo muri ko muravugira murajya ama micro hejuru bashaka kutavyakira neza kuko rimwe na rimwe usanga harimo ijwi rirenga cyane mubivuga kwi
twebwe ubwa mbere mu masengesho dutegerezwa guhamagara kuko tuba tiko turahamagara abantu kugira ngo banyarukire ma misigiti iwacu kugira ngo bitabe ako kamo burya rero twebwe tuba tubatumiye ko kuko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibagira hanyuma icyo kuvuga yuko hariho abo babatsitazwa n'iryo hamagara sindabyiyumvira cyane cyane ko ari ibintu bidafata iminota ngira ngo ibiri canke numwe ngira ngo ntubushika rero rimwe na rimwe abantu kutihanganira ikintu biva ngira ngo mu kutamenya cyangwa mu kutabamenyereye ico kintu ari gishasha kuri we naye handi ni ikintu gisanzwe gose kandi twebwe mu bisanzwe igihe duhamagara habari ku murango ego ahandi naho duhamagara aho ba mu bucyagu cyagu mu bisanzwe ababa bazinduka ku mirimo bamwe bamwe baba bamaze kuzinduka ngira ngo nuko iwacu tukijyama cyane n'ahandi 11 nko mu bindi bisagara mu bindi bihugu biteye imbere abantu bamaze kujya ku kivi ayo n'amasaha abantu baba bariko baraja ku kivi kuri ubwo rero ni byose ahambo numengo bamwe bamwe bohava bidogera muga mu bisanzwe si ikintu kivuga ngo gifata iminota myinshi kandi ahanini abantu benshi baba bamaze kujya ku kivi canke bariko barikazanura ngo baje ku kivi
mukiri ngaho onye cher Mosi haraka rorero kahagufi dushaka guca tubaha kaho muri quartier Musinzira hari umusigiti wanyu ubu unye tuko turavugana ababa muri iyo quartier basavye yuko mutosubira kuza murahamagara abayisilamu gusenga hajya mu bucagu cagu mbere bana nasavye yuko nigiye cisa himwe y'ijoro naho nyene mutohamagara abakristo banyu ivyo ntimubona yuko kwa kwihanganira mwariko muravuga kutariko kuraboneka ubwanyu muvyakira gute
ubwa mbere hoho twebwe nkabe mera idini ya Islam ikintu cya mbere twigishwa no kwihangana burya nkuko bama bavuga bati umuhini mushasha utera amabavu canke kugira ngo umuntu azomenyere birafata igihe yego birashobora kumvikana kuko muri kamere ka muntu ikintu iyo ari gishasha kuri we ahanini umuntu ntashoka cyakira rero birashobora kumvikana nk'abantu batari bamenyereye nibintu ndavyizeye bizomara umwanya muto cyane kandi noneho basanzwe bahamagara mugabo ngira ngo ni ijwi n'iryo ritasohoka cyane mugo nahandi nubundi barahamagara kuko twe nasengesho ryo bari baye mu gihe tutoba twahamagaye.
Pastor, amashengero menshi y'abaporoti eka mbere n'abakatolika hariho ibintu bagira by'ibikorane bitandukanye, bamwe bamwe mbere bakagira n'amakesha mu ijoro, mbega nk'ayo masengesho aba mu ijoro abantu baryamye, nta kintu cyo kubona yuko harimo ukutubahiriza amasaha nyine umuntu yoraba agasenga kugira ntibihave byakigwa nabi n'abandi.
Urazi yuko n'uwo dukurikira Yesu hari gihe akesha akararasenga ijoro ryose, birafise icyo bifasha kandi birafise igituma. Ariko cyane cyane nibaza yuko abantu bamwe bamwe barashobora kwibaza bati kubera iki abantu basenga bagakesha no mu ijoro, kubera iki abantu basenga mu masaha tarayo ibikorwa abantu basanzwe bakora. Ndiko ndiyumvira yuko kandi sinyumvira gusa n'ukuri, nibaza ko igikenewe si uko abantu bohagarika gusenga mu masengesho mu ijoro, kuko ni igikorwa kivugwa muri Bibiliya. Igikuru ni ukumenya abo bantu basenga gute, bashirijwe hejuru cyangwa barishira hasi. Kenshi na kenshi rero niyumvira yuko gusenga byiza no gusenga abantu bakamenya ko hari abantu bakikuja aho hantu bakeneye kuruhuka. Ndivyo ndabishigikira yuko abantu bagerageza kugabanya. Urabona ko abantu barashira gusenga mu ijoro bagasenga bavuza ingoma, muri ico gihe baba ariko barabuza amahoro abandi bagasenga bashirijwe hejuru. Ariko kandi abantu bashira gusenga naho bari benshi bagasenga bashirijwe hasi, kandi igikorwa basabwa gukora bakagikora.
Cher Mosi, kujya kuno muduzijwi cyane muriko murahamagara mu ma micro, biraboneka ko tubibona cyane mu makartie canke mu bibanza biba birimo abantu benshi, kuvuga yuko bajya abanyagihugu bo hasi bo bari kubera badasingene babivuga kugira bagaragaze yuko batabishimye, ariko gituma tubona imisigiti ari igwiriye cyane. Aha ndavuga nka ma quartier abonekamwe abantu bifise, si kenshi tubonamwo imisigiti, ubwo su kubera bobo bari gutinyana bivanye uburongozi bwa bamwe n'abandi, ariko gituma tutabona imisigiti muri ayo makarte.
Burya rero ikintu no uvuga nuko ni haba hamwe iyo misigiti itahari birafise imvo iyo byavuye ngira ngo kuva mu gikoloni hariho ukuntu ngira ngo nk'idini ya Islam yavuga ukuntu abafaransa nibo bavuga bati la perception est culturelle, no kuvuga yuko uko umuntu abona ikintu bivana nuko yakuze nuko yamenyereye. Kuri ubwo twebwe duhamagaye umuntu ashobora guca umengara yumvise ko kimubaye mugabo yumvise nk'inkengeri ntana yumve yuko yavuze kubera iki, kuko ari cyo yamenyereye abona ari gisanzwe atanabona yuko cyo bakimugaye, mugabo icyo kindi kubera kiba ari gishasha kuri we kigaca gituma umengo yumva kumengo cyo bakimutsitaje.
Muti rero abavuga yuko rijya jwi rirenga cyane harimo gushikuza kuri bo.
Ahubwo mbega je no babaza bamwe nk'ubu ukiretse ngira ngo nk'isaha 11 naho nyine ko habara gacerereka kanini, naye handi nk'ubu saa 9
abana baba baryamyeshe.
Ikabana nahari wacu abana bararyama none bose saa abana koko batabyuka cyangwa oya niyumvire kwa kundi harimo akantu ko gushikuza. Kandi ikintu kitamara iminota irenga 2 sinumva yuko cuba ari kintu cyo tuma abantu bagira impungenge zirengeje.
Ijya samwe ijoro cyangwa saa 9 ijoro yoyo ho mubona gute? Ntaba ni mu ijoro abantu bajyana
samwe ijoro ngira ngo abantu nta ikintu kitamara n'umunota umwe samwe ijoro abo bantu ntibaba barajyama ijya byose eka nubu bayajyamye nta siniyumvira yuko cyo mubuza kujyama ngo nuko ngo bahamagaye
samwe saa 9
nje niyumvira ko ahanini ari ukwihangana, kuko burya nje niyumvira yuko atari ikintu cyo habaye umutima gushyira imbere umutima wo kwihanganira abandi no kwihanganirana, niyumvira ko atari ikintu cyo tuma bamwe n'abandi bagira impungenge zirenze.
Mbe none pastori, ibi bikorwa byo gusengesha nta kuntu ibi bikorwa byokogwa amasaha atawe bitera ingorane mukabikorera ko kugira ntihagire imyidogo kuri bamwe n'abandi?
Egome amasaha dusanzwe dusenga twebwe dusenga ku murango, dusenga kuva saa 3 gushika saa 6:00.
Aha ndiko ndavuga kubijanye n'amakesha ahanini ajya mu ijoro.
Ajya mu ijoro ni imvira yuko bigoye kuyaheba kukubera ni Bibiliya. Rero amakesha abantu kuyakora ahubwo twokwiga tuti mbega twokora amakesha gute bitabujije amahoro abandi.
Ivyo birashoboka gapasa?
Ivyo birashoboka gose.
Mubigenza gute?
Mu kubikora no gusenga bacishije ijwi rigufi, ntibavuze ingoma, ntibashirijwe hejuru cyane, ni imvira ko ivyo icyo kintu kandi cyofasha kugira ngo abantu benshi bashobore kutagogwa nayo masengesho ko iyo uri kurasenga ukabugoya abandi nacyo ni ntambugisha uburimwo kinda cyaka binovuga nimvira yuko nkuko bariko bavuga kenshi iyo umuntu ikintu atakimenyereye cyangwa atagikunda iyo kivuzwe kimucumita mu mutwe kimucumita ku mutima rero kenshi na kenshi rero hajya benshi bavuga bati birangora kandi binanani biragorana no kuvuga iki ntabagomba kumva ajya masengesho ariko aravugwa cyangwa irya zina ririko riravugwa muri ajya masengesho kukubera rimugora rero nico gituma nimvira ngo sabantu benshi babagogwa no gusenga ariko abantu benshi bafise ingorane kuko badacaka kumva ayo masengesho kuko birabagora
murakoze pasteur cher monsi ikibazo nica kindi nyene nta kuntu mwebwe ivyo bikogwa mwo bikora amasaha atawe bitera ingorane
urya twebwe none urumva bisanzwe bizwi amasaha y'amasengesho arazwi kuri twebwe hari isengesho yo mu gatondo hari yo ku mutaga saa 6 hari ya saa 9 hari ya 12 ni ya saa 1 n'igice je ndazi nko mu ntara ya Bujumbura nka buriya je nahora numva eka nahandi hose hari abantu bamwe bavyuka abaja kuri mu muceri baja hehe ngo twumvikane yuko tuzohurira ngaha tugiye ngo twumvise wa kibaru wa mbere bivuga yuko urya muntu ahubwo afise akamaro ababwira yibutsa bamwe nabandi ati burya harakeye rero zinduka muje ku kivi abona batari abayislam hariho abantu benshi cyane bafata programme ngira ko atamasaha baba bafise nibindi bavuga bati wa kibaru wa mbere tuca tugenda ivyo genda navyumva kandi naravyibonera nk'abantu baja gukora arukurima imiceri muri za Kinyankonge canke baja hirya muri za Nyarumanga n'ahandi yego abantu bato bato nta numwe biratsitaza sinzi abandi rero urumva ngira ngo sinzi biragoye kumva mugabo ni kwa kundi ko kuta ikintu kiba ari gishasha ngira ngo kuri bo kuko hariho nk'ahandi nk'aho iwacu ahuvuga hakujya hari isengero kandi nta numwe yigeze agitwarira kandi bahora bagira ayo makesha bakavuza ibitari n'ibiki twe nta bitari tuvuza nta ni kujya guhamagara bitamara iminota 2 mugabo urumva bivanye nuko kwa kubona ibintu ya perception ucumenga uti iki kintu ya hajya rero biba bifise izindi mvungira ngo naye handi hoho nta kintu cy'iminota 2 cyo tuma umuntu atihangana kandi none habantu bato bato bose nta numwe numva bitsitatse
ego reka nshimire abatumire bacu kuri kino gice ca mbere tuzoheza dushishikare igice ca kabiri aho tuzokumva ico abajejwe intwaro nabo bivuga ko kuko iki ni kibazo gikomeye kiraba abo mu ntwaro aho nabo bazoheza bakaduha umuco wingene babona ibijanye no kwihanganiranira na cane cane mu bijanye no kubahiriza umwe wese ukwizera kwiwe.
Kushikisi iba yuko wabishaka Mandela Iteka nitekane kubanya Afrika niyo waharanira Umugabo wijonja ni jambo iseruka rukambye Uwota mu makanda yawe niyo bayihenze Mandela Waratubereye urumuri
Inde wundi aserutakunda abanyamuziki na wundi ni Mandela Ndigira mahoro ni wari umugabo niyo Mandela
Kano karirimbo rero ni Kama Mandela ngo nka Mandela ni abadirimbyo b'abarundi inyuma yaho Mandela yitabye imana bagiye hamwe bavuga bati ivyo yakoreye igihugu cy'u Burundi ntivyo kwijana gucyo reka natwe turabako tumugirira tumuririmbira karirimbo ko kumuherekeza na karirimbo ro kasohotse umunsi umwe inyuma yaho Mandela ashengeye bimwe mu byo bashimagizire cyane nukungene ya showe guza barundi matati bari bamaze mwo igihe kinini kama Mandela akawena koduche duso zira kukino kigani ilo ni mugihe unomusi harikuwa imbazwa umusi muza makungwa Nelson Mandela ya hozi aramutwa igihugu cha Afrika yefo mumvakandi yabaye umuhuza matati ya barundi mwakoze mwemu atukumviliza ya koze inosan kimengi na ingenio bari muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe twarikume kuri mikro tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ndabasigiye kano karirimbo kama Mandela karimbwe n'abaririmbyi batandukanye b'abarundi
Papa wa Afrika na china lako litasifika kwetu sisi wasanii na mashabiki na Afrika
naweza kama kama Mandela kwetu fika mega kadutetea watu wote naona wana shabikia Mandela wa Afrika katusindishia
ulibadili nyeusi kuwa nyeupe baba ndo mamilele